kubandanya mwumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe nchuti, muteza matukizu gya Amerika Risamira ni Washington DC mukirundi no mukinyarwanda turi kumwe kwino genekerezo gya 26 z'ukwezi kwa gatano kwa 2017 muri ya 18 muri kumwe na Joe Diane nina hazo
Jahara bifu mafuma kwa hati kukwe mafuranga mama jana tano kumefuko itatu na habitu koro hereza wubashi ya kangolisha tubu kwa mifuku cha tano kumefuko itatu cha mituma abani saronga ifuja tuwakaburira
Uyu numwe madanda z'abashori bitoke n'amakara babikora muri zone magere ya commune Mubimbi mu ntara ya Bujumbura rural mu Burundi babitwara mu gisagara ca Bujumbura bavuga ku kibazo c'amatagisi baheruka kudugirizwa ino nkuru iri muzo tugaruka ko mukanya mugume ku maradio yanyu Mbere inkuru zibirizo makambi nimwe zibirizo mu ntara nimwe yo mwikambi ndabafitiye mbanze ndababwire muri makeko muri Misiri abantu bagera kuri 20 baguye mu gitero c'abantu bitwaje ibigwanisho bataramenyekana barashe imodoka ya bus yariko yunguruza abakirisu mu gatondo kuno wa gatanu ico gitero cemejwe n'abategetsi ba Misiri cabereye mu ntara ya Minya iri mu burengerazuba bw'igisagara ca Cairo ico gitero kikaba kibaye inyuma y'ukwezi n'inusu muhari w'abagwanyi witirira leta ya Islam ugazi ibitero ku mashengero abiri y'abakirisu ibitero byahitanye abantu bagera kuri 45 Sentare y'igihugu muri Ethiopia kuri wa kane yarapfunze mu kiringo c'imyaka 6 Yonatan Atsaye yahoze ari umuvugizi w'umugambwe utavuga rumwe na leta Blue Party amashirahamwe y'abaharanira agateka kazi na muntu yateye akamo ishirahamwe ONU gusaba ko hoba amatohoza kwikandamizwa rigirigwa abatavuga rumwe na leta mu gihe bagize imyerekano Yonatan yari yagiwe mu ntango zo kukwezi n'icaha cuko yakokeje iterabwoba yahagaritswe mu kwezi kwa 12 umwaka w'2015 inyuma yaho wasohoreye urwandiko ku ruga rwa Facebook yiwe ruvuga ko leta yakoresheje ingufu ku banyagihugu aho gukoresha ibiganiro biciye mu mahoro Umushikiranganje w'ubutungane wa Leta z'Ubumwe za Amerika Jeff Sessions yaraye atangaje ko agiye gusaba sentare inkuru y'igihugu kwiweza neza ingingo ya sentare yahagaritse itegeko rya Perezida Donald Trump kujanye no kuza abanyagihugu baturuka mu bihugu by'Abarabu bishika kuri 6 kwinjira ku butaka bwa Amerika itangazo ryasohotse kuri wa kane rivuga ko iryo tegeko rya Perezida Trump ryubahiriza amategeko ku bijanye n'uko umutekano w'igihugu wubahirizwa Sessions yavuze kandi ko ubushikiranganji bw'ubutungane butemera ingingo yafashwe na sentare yo guhagarika iryo tegeko akavuga ko agiye gusaba ko sentare nkuru yosubiramwo kwiga iyo ngingo ivyo vyabereye muri sentare y'igihugu ikurikirana ikurikira igisagara ca Richmond muri leta ya Virginia kuri wa kane sentare y'intango ikaba yari yatangaje ko iryo tegeko rya Perezida Trump ribuza abayisilamu kwinjira ngaha muri Amerika kandi ko gisunga ibyo Perezida Trump yagiye arashikiriza mu gihe cy'ini yamamazo yarimo y'umukuru w'igihugu mu mwaka uheze Chuti mukunda ijwi rya Amerika muri ko mutwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 nimba muri mu Burundi mukaba muri muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mutwumvira kuri iyo 40 ko ari mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice 3 kandi turabahaye ikaze mushobora kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet yacu ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com na ku rubuga rwa Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu
Wanyu mu ntara
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Wanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Wanyu mu ntara. Ni cyanyu.
imbere yo kuja mu ntara ndababwire muri make ko imibonano hagati y'abagize ibiro by'umuhuza matati y'abarundi n'abaserukira amashiramwe yamirize ikiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu c'u Burundi yari maze imisi ibiri ibera NTB mu gihugu c'u Buganda yarayiheze abitabizwe biganiro mu rwandiko baraye bashize ahabona baneguye ico bise ikumigwa mu butumire bwatanzwe n'ubufasha bw'ibiro by'umuhuza matati y'abarundi kuga bitavyizo biganiro muce wabegwa n'amatata ari mu Burundi ugizwe ahanini n'abaserukira amashamba dakiranira ivyicaro vya politique barondegwa n'ubutungane bw'ibujumbura co kimwe n'amashira hamwe yamenyesha makuru b'abarundi barakumiriwe Pierre Claver Mbonimpa aserukira ishamwe ya Prodeh riharanira gateka kazi na muntu nakabapfunzwe aho yariko asoma itangazo ryasohowe n'abitavye iyo mibonano ku muhingamo wejo yavuze ko uwo muce w'abatatumiwe ubwirizwa kugishwa inama no guhabwa ijambo mu biganiro byose byerekeye amatati ari mu Burundi abitabiriye ibyo biganiro ikindi basaba ibiro by'umuhuza amatati y'abarundi co kimwe n'abamunganira ngo nuko byofata ingingo ruhasha kugira ngo leta y'u Burundi yemere kugirana ibiganiro nabo batavuga rumwe hamwe nabo basangiye amatati Na biciye ku masonga mu kanya badandaza bashora ibitoki n'amakara babikura muri zone Mageyo ya commune Mubimbi mu ntara ya Bujumbura i Burundi bakabitwara mu gisagara ca mu ntara ya Bujumbura rural bakabitwara mu gisagara ca Bujumbura baridoga ko batozwa amatagisi y'umurengera ivyo biruko mu gihe bavuga ko bahura n'amasanganya menshi yo mwibarabara ku ruhande ko bajejwe intwaro bavuga ko ayo matagisi batozwa ariko bitunganijwe reka dukurikira ino nkuru ya Diane Ndonse ya bikurikiranye hagufi
aka kazi kurudandazwa rw'ibitoke n'amakara bitwagwa ku makinga gakogwa n'abagabo gusa babikura muri zone Mageyo ya komine Mubimbi babijana mu makartier atandukanye gisagara cha Bujumbura hakaba atari kure y'i zone kuko iri mu makomine ahanamye umugwa mukuru w'igihugu ikindi ivyo bitoke bisanzwe bihimbuka cyane ku mugoroba uca babimanukana barara babitekeye ku makinga ahani ku isoko yo mu gasozo aho bariko barakorera iyo myiteguro ikinga rimwe bavuga ko rishobora gutwara ibitoke birenga 20 ahanini bivana nuko isoko yabyo yabonetse ikindi nuko bashobora gushora inshuro zibiri ku munsi abajeje intwaro barashima ko aba badandaza binjiza amafaranga menshi ikigega cya komine ariko imyidogo ikaba myinshi muri kino gihe ku ruhande rw'abakora uru rudandazwa aho bavuga ko batangishwa amakori menshi haba muri komine cyangwa mu gisagara cya Bujumbura aho bashorera ibyo bidandazwa aba ni bamwe mubayaze n'ijwi rya Amerika
duteye mu nzira kabara batubuguriza tukabugura amahera makeye bari igipande kinye kiseye bava ngo tubugure amafaranga 500 kabara batubuguza amafaranga 100 umufuko mwemeza nk'uko sinunuye nawo kwatubugura amafaranga 200 ubagiye ngo tubuguze amafaranga 500 kare mu hari abifuma afuma twari tubugura amafaranga 500 ku mifuko itatu byari bitworohereza ubu bashaka ngo se tubugure imifuko 5 ku mifuko itatu cyo bituma abantu baronka ibyo tubagaburira
tubwiye ingorane tugomba Oneni soye cyo kubukura cyari twiteze bice uko nyene paragisita habe ni inama ati ubuyi hari ibintu bigomba bihinduke bimenye bage tubona turi mu barabara badufata uko nyene
buracyo dukorera kuko ni hamwe tuzoga mu bara iyo tubura dusabye bashobora kutuvugira no kuri babatugabanirije ibiciro by'amatagisi kuko nacyo twunguka
ibyo biruko mugiye bahura n'amasanganya menshi yo mu barabara Igihe cy'isa 12 z'agatondo niho abakora ubwo rudandazwa ku ibarabara rikuru RN1 baba bariko baramanuka mu muvuduko munini ubaravye nka bose bafite inkovu mu maso izo nazo bavuga ko ziva ku masanganya yo gutemba bama bagize uyu mutama barampama Yakobo avuga ko aheze hafi imyaka 60 akora aka kazi atubwira ko atoharura inshuro yagize amasanganya
sino harura ngene natembye sino banyimenye iminsi natembye kwingana
ako kazi ko karimo amasanganya abakenyezi banyu bakira gute iyo mutangiye kugakora
kare tukikatangura ntibakwemera bavuga ngo nsinza gutwagwa n'umuntu ngo nce nsigara mu nzu ndu none ubu mubariye ngo umutware ufise ikinga yo atari iruka kuko barabonye kumenga niyo yobifisa kamaro ubu ntatinya ngo wocuye kuko nta rufuruta hari n'uwurira igiti cyehezu arakoroka baranumva nabari kunduze kuri etate bakoroka ugasanga umugore arafaka yatari kwikinga
ariko rero abakenyezi banyene gukora urudandazwa bwo kumakinga bavuga ko bamana umutima uhagaze igihe abagabo babo bari kuri ako kazi uyu numwe muri bo
woreka kukanura amaso uragira ubwoba umutima ndawishyira mu nda mbonye ashyitse ndamubwira ati nta kuntu woraba ugaheba ati mwibarabara turabona namwe n'uwanyu ko ariho yaguye ukaraba ikindi kintu wokora nawe akavuga ati none na ubundi buzima noronka ari ubuhe ko mbona ubuzima nari mfise ari ubunyene bw'aya makara
urongoye zone mageyo Pascal Nsavyimana avuga ko amasanganya akunze gushika cyane cyane mu gihe cy'iminsi mikuru aho ashobora kwibonekeza imfu zishika 8 mu mwaka indongozi ya zone mageyo ibandanye ivuga ko amatagisi atangwa ariyo bikora ko mu gihe bikenewe ko bafasha ubwizi isanganya
ni kuvuga rero amatagisi iyo kubayatanga hama iyo bageze isanganya ko ntiba babigomba acyo tubafasha nk'ama dossier yabo iyo bagonzwe n'imiduga kugira ngo abashe gutera imbere cyangwa iyo bagize isanganya bagatembagara kumbe turi huta turi hagufi cyane gukoresha abandi benegihe kugira ngo tubanyarukane kwa muganga
nubwo muri aka kazi bahura n'ingorane zitandukanye tashida hamwe cyo gushigikirana bafise haba mu bijanye no kuvuzanya cyane mu gutorera inyishu izingorane amakuru dukura muri zone mageyo avuga ko abakora aka kazi k'urudandazwa rwo kumakinga bagera hafi amajana 3 muri iyo komine ya Mubimbi mu ntara ya Bujumbura Diane Donce ijya Amerika
tuvengaho imageyo dukwitire gatonya muri komune ya Vumbi intara ya Kirundo ivugwamo ikibazo c'abavyeyi badandaza amatongo batagishije inama abana gucyo bigatera amatati Moize Misago aratubwira vyinshi kuri ino nkuru
ayo matongo usanga abo bavyeyi bayegurisha mu gihe abana babo batabana nabo bavyeyi kwitongo
akanaciye akenge mbona karakara nka paraseri gatonya hanyuma yayandura karakagurisha ndi mu gisagara kurondeciwe
nkaho umva mu muryango wacu sanswe ndifura naragiye mu muji ngiye kurondera ubuzima bigiye kubuko onye nagiye gusanga data wanje yaragurishije akatsinga twari dufise rero kubwivyo naratangaye kuko kugera nuno munsi sinzi ngo umuntu yahaguze ngo n'uyu unye ngo amezuku ngize ndagaruka rero bato yibanje ndashobora kubabaza baranyishura bambwira yuko batazi nyene byagenze birashoboka yuko ivyo onye umutama yo yarakoze yabikoze kuba atariho narindi abo batoyi ntacho bari gushobora kumubuza ko ashobona kugirane kukagurisha
bamwe mu bavyeyi bashigura ko bagurisha ayo matongo kugira bakemure bimwe mu bibazo biba bibugarije
bisanzwe nk'ikibazo cyo kugurisha amatongo ivana n'inzara iba yateye mu bisanzwe nk'uko byama uzuba rumaze kwaka rero umuntu arareba ahantu yo kwikora kugira ngo kugororokora umuryango agacafata aho kazinga nyine yo bari mu cyane ko abana bamwe barampfana umuryango ndawugire gute bamwe barahunze bajya muri Tanzania abandi bajya mu Rwanda cyayi kwaho kuri aka kazinga nyina kaca abari katanga cyangwa aba nko mu nzu yibatakayisambura akayigurisha nyine mu abo bana muhanya bakibareze akaba bicayemo umwe akaba yaragiye nkana akamwa nka kazinga muri aho gatongo yaba yarafise arokora ubuzima bwa baba ndi kugira ko yo bakuza atigira haruguru
uko kugurisha aya matongo kwa babyeyi bituma abana babo babura aho bubaka abandi nabo bakabura aho bakubita isuku uyu mukenyezi w'umunyagasura avuga ko ivyo biri mu bituma bamwe bana baca badukana ingeso itabereye mu kibano
ngaruka ziraza nyene kukusanga abana benshi bataronka icyo bafungura twadufaranga natwe batubahaye mwa ya matongo atuje iminsi ngahe bamwe baca bigira ku macupa cyangwa gacara twara nyene kuyasumisha rose ibihumbi 50 abiginisi biri cyangwa iminsi 5 nyene bikaba biheze ingaruka mbi rero urumva zikumaziza ku bana nyene ugacusangwa nk'umuntu afite nk'abana 5 muhira hasigaye 2 cyangwa 3 abandi 2 barangaye ni hamwe mu ura n'umwana wamubaza ati none wamwe we uvuka hehe ngo je singira mama ngo singira na papa kandi ababyeyi biwe bariho bose usanganye n'abantu bariho barangara abandi ukasanga bakoresha ibintu by'ubusuma bakuma biba kuko batafise aho baba
abajeje intwaro kuri uwo mutumba wa gasura bakavuga ko bama bahimiriza abo bana kudashyamirana kumvo z'ukubura amatongo Yohani Miburo avuga ko bama bahimiriza abo bavukana gusabikanya aho baba basigaranye
iyo abana bavutse bavukira mu busa urumva bamaze gukura kura bila gutera ingorane kubera ko baca bibaza nawe jo bizogenda gute mu gihe nawe bararariye kubaka ngo babyare urumva injyana nyene zikazaduka burya umurundi ni murundi kazi twebwe imibereho yaho tugizwe n'amatongo byashaka ko umuryango wose kaba gato yukura ugasanga ariko usanze karagurishijwe kubera ingorane utazi ko nta bundi buryo wabusigaye hari usanga haba hasigaye nkakwiranye n'inzu
mu ntwaro muri komine Vumbi bakavuga ko atabikigiri bafise z'ababyeyi bamaze kugurisha amatongo muri bene ubwo buryo ariko bemeza ko icyo kibazo cyama gitera indyane mu bavukana Ivumbi mu ntara ya Kirundo mu buseruko bw'u Burundi Moise Misago ijwi rya Amerika.
Tuachari mukiganiro iwanyu mu ntara ingwara ya malaria yabaye kayobera bahinga mu ikambi impunzi z'abarundi Mahama mu ntumbero yo kuyituza aho hashinzwe ibanza bitandatu biza byongera ku mavuriro abiri iyo kambi yari ifise. Umugambi warafashije cyane kugira ngo iyo ngwara igabanuke ariko n'ubu abayigwaye baracari benshi kuko ibice 83% kwijana by'abantu bari mu bitaro aho Mahama bagwaye malaria nk'uko ibiharuro bitangwa n'abaganga bivyerekana inkuru twateguriwe n'umunyamakuru wacu Desire Hatungimana.
Iyo ngwara ya malaria itegwa n'umubu w'ingore bitano fere muri mu Gifaransa nk'uko abaganga babimenyesha utarayigwara aho Mahama muri kino gihe ashimira Imana. Uno mugabo amenyesha ko ayigwaye kabiri mu kwezi kumwe amenyesha ko atumva igituma adakira kandi imiti abaganga bamuhaye yayinyoye nk'uko babimutegetse.
Icyo nibaza yuko muri kambi ya Mahama malaria yabaye nk'ikiza kuko uyigwaye ubwa mbere arafata kiri igahera ariko indwi imwe inyuma cyangwa indwi ziri inyuma asubiye agafatwa. Ibyo bimaze kubibona kuri jewe no ku bandi bantu b'abagenzi banje benshi cyane rwose nibaza yuko imiti barimo baraduha ngaha mu kambi idaharimo itica neza imigera irimo ya malaria iturimo kuko ntibyumvikana ingene umuntu yamarakira yayifashe mu mategeko atanze uba yanyoye atana kimwe ariko agaca asubira akagwara malaria mu ndwi nk'imwe itarenze. Nibaza yuko biva kukugene iyo miti baduha itahuye n'indwara tuba tufise.
Abandi babangamiwe n'iyo ngwara ya malaria mu ikambi ya Mahama n'abana bakiri bato. Uno mukenyezi twaho yavuye guhiga umwerera w'abana biwe amenyesha ko agwaje abana babiri kandi ko bose bamaze kuyigwara akarenze rimwe mu kiringo kidashika ukwezi.
Mvuga ubuhangayitse cyane baravomisa baba bafise ibyuya byinshi ni ukuvuga ngo icuye cy'amazi amazi atose ngo bamusutseho ijerekani y'amazi ni ukuvuga biba bikaze cyane urabahunga kugira nawe ntibakwandikize ubwo bushuhe bwabo.
Imiti babaha nayo mubona hari akamaro gira abana banyu
imiti baduha ni ukuvuga iyo kiri y'imazi uwo mwana aratembera tukagira ngo yakire tukaza tubona n'ubundi yasubiranye malaria n'ubundi twasubira kwa muganga bakongera kuyitora ni ukuvuga iyo miti sindi ntabwo turiko turabona ko ikirakorana n'iyo ngwara malaria.
Iyo abana barembye muri kino gihe muraheza mukabikika gute?
Ubwo gufata ya rasio yiwe kubera ntabari karafungura ukayigudifana cyangwa kananasi nuko tubaye
kugira iyo ngwara ituzwe aho mu ikambi ya Mahama hari abagore n'abagabo bahawe inyigisho kugira bafashe abaganga bari barengewe abaremesha kiyago bacinze ukunzu barabo wese agwaye kugira ntagire usigara muhira adapimwe. Kuva batanguye ako kazi bamenyesha ko kwa muganga imirongo y'abaje kwipimisha yagabanutse cyane. Abo baremesha kiyago barongera bakamenyesha ko ivyo gutonda kwa muganga ugata utapimwe uba ari umugani kubavuga ko badakira kandi bafashe imiti. Abo baremesha kiyago bibaza ko bayifata nabi ariko n'ingene impunzi zibayeho bituma hari abaguma basinzikara naho baba bari ku miti. Umwe muri bo arabitwiganira
uko kuntu abagwayi bafata imiti ntibakire akenshi hari aho biva nuko abo bagwayi baba bayifashe nabi kandi naho ugasanga na tifoide yaziyemo kubera ko aha mu nkambi ya Mahama izo ndwara zibiri nizo ziriko ziganza cyane malaria na tifoide. Uko kuntu baduha intete
nibi harage ugasanga ni ya miri ni yanjo imwe nayo nyene biratuma umuntu naho nyene abasirikare b'umubiri badashobora kugira inkomezi zo kugira ngo bafashe umubiri kuko umuntu agwaye burya keshi agirwa n'umwerera mu kirundi niko twari dusanzwe tubizi urumva umuntu agwaye ntaronka kerera ntaronka indya zirimo intunga mubiri zikwiye nabo abasirikare b'umubiri ntibashobora gushobora gufasha ya miti kugwanira umubiri w'umuntu
kuvaho icyo kiza cya malaria cyadukiye muri iyo kambi ya Mahama kuva mu kwezi kwa kane haciye haba igikorwa cyo gusubira gutanga imisegetera ku batayifise bose be no ku bagore baje gupimisha imbanyi cyanye bazanye abana ku rucanco rwa mbere kugeza uno munsi umwana umwe niwe amaze guhitanwa n'iyo ndwara nk'uko urongoye abarundi baba muri iyo kambi ya Mahama abimenyesha Desire Hatunyimana Kigali Ijwi rya Amerika
Shatuzi sanga, umutima gatangira gutera. Ni wowe gitera, ni wowe mura nkahwera. Utuma umutima wera. Mama yuruntu ruhande, you took my heart and my soul. Loving is it a hustle? I can't deny. Mama yumutima karina, karina.
Ijwi rya Amerika twongere duhe ikaze mu mutwumva muri makambi atandukanye mu ntara zigize Uburundi 18 makamba Rutana Ruyigi Gitega mumerewe neza tuzibaze ni ka kanya tubahuza n'abanyu tukabatahiriza abanyu bari mu makambi canke hagati mu gihugu cy'u Burundi mu ntara misi yose ya gatanu munyanyi wacu wa mbere Sibomana ari ku murongo miriwe Sibomana ego murakomeye ego urete Sibomana kandi kazina kanyu ni gute
anjye Sibomana cyane
sabwe
nitwa Sibomana cyari
muherereye amajahe ga Sibomana
nda muri Zambia Lusaka
muri Zambia Lusaka havugwa makinga ho Zambia ga Sibomana
aya ndi kwa kimbi
aha mu ha mazige kinini
ntabwo ari mu gika
ego imyaka Sibomana mukaba mushaka gutasha bande
mami nashaka gutasha rafye izangira imurumbondo Hello.
Turiko turawumva Sibomana.
Atina cha ukeshwa kiranja imurumbondo.
Mhm.
Ata semaga ngo turi kumwe kibashagira mvugo.
Mhm.
Ne. Ata cha numugenzi kiryanye kuri senyame uyitwa irero eh.
Mhm.
Ata cha namukuru wa dirisanye turi kumwe ngai kwa uri.
Eh, go wose ugacubifurize iki kuri no wa gatanu ga Sibomana.
Ati
bose ukabikorije iki?
Ah nabikorije umunsi mwiza.
Urakoze cyane ngaho nawe mu Zambia ugira umunsi mwiza.
Okay.
ijwi rya Amerika dukubitire gato mu ikambi ya Mahama aho François yashatse ko tumuhuza n'inshuti yiwe dusite ku murongo miriwe François
miriwe
mumeze gute ngaho mu ikambi ya Mahama
tumeze neza n'akazuba kenshi niko turikota
niko muri komurota ariko ngo haravugwa malaria nyinshi gose
Maraya ni si nati foyide vitarobjaro ziyabagwai.
Ah.
Ari kujenda cha humeki mana yara ndini.
Nukui hangana. François, mchuti wa washate kutu guhuza yitwande?
Yitwa ni mubona sote.
Ni mubona. Na we alikumurongo. Ni mubona mngiriwe?
Mngiriwe.
Murakomeye.
Ego kila shimini nana kia humeki.
Muherere ya majahe naamu.
Ibujumbura
nuko muyage n'inshuti yawe François yifuje ko tubahuza
murakoze cyane kumba gihumeka n'agenda humeka
reka tubahakanya
ego aro bi para bitsi nisaho cyane meje ndakunya mahera cyo gutubona karabaye na utangumbura mu telefone Hey. Muira barakomeye. Murakomeye hiyo.
Ino turakomeye mugabo hari abo bazigura kagi hari inshuti.
Brandi.
Wamutana wanje gatunga yagiye kera.
Gatunga.
Gatunga data wacu namukanze buteri n'umwana warajanye wangu.
Zeyi.
Ndei ego mutuwera kumuya tafara nuu mwana yiba rusi kweni na kujenda kuma mwiri yo guzwa
Ekarek
Ego nene yiri guzwa yiri za nukumburi inu
Ekarek iyo zino ugaru zindu ugaru kapuwa maa Iyo zindu ugaru kapuwa
Mutuwete nge yamu tisiketuka ala muri pyaniro pyanira siri
Yindi.
Metode.
Metode.
Metode kwa asari.
Murikumwe.
Murikumwe.
Na ubunda mokirizi.
Na wasawa. Ego. Urakoze chane shaku unyivuka.
Murakoze chane gose mugire umusi mwiza.
Ego
murakoze chane.
Ego. Akanya karagi ariko Japhet aradutakambiye yuko twomuhuza na mama wiwe ngo amazi imyaka 4 batabona naringa ha muri Amerika Japhet mwiriwe
mwiriwe
cyane ego mama Japhet namwe mwiriwe mwiriwe neza madame Josephine mwiriwe Mwiriwe neza hari kibondo canyu Japhet kiri ku murongo yifuje ko muvugana mu mwanya mutonya gusa kwera kanya katujanye sinzi ko mwara mukanye muhere ya majahe ngaha muri Amerika ga Madame Josephine muhere ya majahe ngaha muri Amerika
ndi muri Dallas
uri Dallas
Texas
okay vugana gatonya na Japhet masogonda makenya gusa tuze kubagaruka ko handi hato bitariko biraca ku radio ariko bizoce ku radio kwa gatano
Aro mama Amakuru Aro Amakuru Nimeza mama murakomeye murakomeye na Ego turakomeye turaona mama rao Tamari ndibaze kumwibuka Uramwibuka se?
Ninde?
Mama Tamari, uramwibuka?
Ninde mwibuka?
Ego, Japhet?
Ego, niwe turiku.
Japhet? Kwari washimye kumva kajukiwe gusa tubagaruke ko mukanya hama bizoco kwiradio kwa gatanuza murakoze mwe mwatwumviriza kino kiyago tuzokigarukako.